Muteza matwi radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuje mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi muri kumwe na makuru. Ijwi ry'Amerika ni kuri internet www.radioyacu.com mudukurikira no kuri Facebook Radio Yacu VOA na huko maradio ya nyuni kure FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Igihe kibazo cyacu kizotorega umuti niho tuzova nga twaje kwishuza kuko umushikiranganje ku radio yaravuze yuko mu ndwi zibiri umuzibukiro wacu uzoba wabonetse. Yaranavuze ko amahera yacu bariko barayaharura muri finance rero izo ndwi zibiri zaraheze.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu Gasenyi muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi bimuwe ahazubakwa ingoro nshya y'umukuru w'igihugu barasaba rero kwishyurwa amafaranga y'amasambu yabo. Aya makuru kandi ni ikibazo cy'abaturage b'u Burundi bantaho nikora ibihumbi 70 bakeneye gufashwa muri iyi myaka itanu iza. Muri Zimbabwe ho Perezida Robert Mugabe amaze kwegura ku mirimo y'umukuru w'igihugu nk'uko tubikesha ishami rya Zimbabwe ry'ijwi rya Amerika. Nk'uko ramaze kubibabwira muri Zimbabwe President Robert Mugabe yaramaze iminsi ari ku gitutu none yavuye ku izima yeguye kandi Inteko Ishinga Amategeko yari yatangiye imirimo yo kumwirukana ku mwanya w'umukuru w'igihugu niko hedi wabikurikiye bimeze bite ubu ngubu.
Thomas Kamirindi ntabwo ari ukuvuga ko nabikurikiye nibwo bikiba ubwo twinjiraga muri studio ubwo ibiro ntaramakuru bitandukanye birimo iby'Abanyamerika Associated Press byari bimaze gutangaza ko Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Zimbabwe yakiriye urwandiko rwo kwegura kwa Perezida Mugabe nkuko wari ubivuze. Inteko Ishinga Amategeko muri Zimbabwe yari imaze gutangiza ibiganiro ku ngingo yo kwirukana ku butegetsi Robert Mugabe nyuma yuko igihe ntarengwa yari yahawe kugira ngo yegure cyarangiye atabikoze, ariko ubwo inteko yari itangije ibyo bikorwa Robert Mugabe yandikira Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko amubwira ko yeguye
kandi ni ku itegeko nshinga ribiteganya Perezida yavuye ku mirimo ye yohereza urwandiko
Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko.
Hanyuma n'igihe yari yahawe ntabwo ari Inteko Ishinga Amategeko yari yakimuhaye,
yari yagiyawe na ZANU-PF ubwo yari imaze kumwirukana mu ishyaka ku cyumweru. Icyo gihe bari bamusabye ko saa sita zuzuye ku isaha ya Zimbabwe azaba yeguye, ariko ntiyabikora. Nibyo byatumye Inteko Ishinga Amategeko ivuga ngo reka noneho dutangize ibikorwa byo kumwirukana.
Byo kumwirukana no kumwambura imirimo rwose.
Kumwambura imirimo hanyuma ngira ngo Mugabe yabonye ko nta kindi yakora ahitamo gutanga urwo rwandiko amenyesha Perezida w'Inama cyangwa se w'Inteko Ishinga Amategeko ko yeguye. Ese Mugabe ni muntu ki? Umunyamakuru wacu Ernesto ugeziwe yaduteguriye inkuru ku buzima bwa Mugabe.
Izina Robert Mugabe ni izina ryakomeje kugoroka mu mitwe ya benshi mu bakurikirana politiki ya Afurika n'igihugu cya Zimbabwe muri rusange. Robert Mugabe yabonye izuba tariki ya 21 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1924 mu majyepfo y'ikitwaga Rhodesia ariyo Zimbabwe y'ubu. Amashuri abanza yayize mu ishuri ry'abajezuite ryo muri aka gace akomokamo arerwa na nyina umubyara gusa. Nyuma yo kuyarangiza Mugabe yaje gukomeza yisumbuye ndetse abona impamyabumenyi mu mateka, icyongereza ndetse n'ubukungu. Ahita atangira n'akazi ko kwigisha. Ahagana mu mwaka w'1950 Mugabe yimukiye mu gihugu cya Ghana, aho ngo yatunguwe cyane n'uburyo iki gihugu cyitaga ku burezi bw'imiryango ikennye. Mugabe ahanini naho yinjire ku mugaragaro mu bafite amatwara ya gikomuniste ndetse ahita anafata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cye cya Rhodesia. Agezeyo Mugabe yakomeje kunenga cyane abazungu bari bake muri icyo gihugu ariko bakikubira ubutunzi ndetse bakanayobora birabura. Nyuma yo gushyamirana na polisi akanaterwa ubwoba, Mugabe yahise atangira gushyira hamwe urubyiruko anashinga ishyaka yise iry'ubumwe bw'Abanyazimbabwe. ryahanganye ku mugaragaro na bagashaka buhake kugeza mu mwaka w'1980 ubwo icyitwa Rhodesia yepfo cyabonaga ubwigenge. Gihita gihindurirwa izina cyitwa Zimbabwe, ndetse Robert Mugabe aba minisitiri w'intebe wa mbere w'umwirabura. Mu mwaka w'1987, nyuma yo gushinga guverinoma y'ubumwe n'ishyaka rya ZAPU batavugaga rumwe, Mugabe yatorewe kuba perezida wa mbere w'iki gihugu cya Zimbabwe. Mu mpera ya 1990, ubukungu bwa Zimbabwe bwasubiye inyuma ku buryo bugaragara, ari nabwo Mugabe yatangiye kugaragaza ubushake buke mu isaranganya ry'ubutegetsi. Mu myaka ya 2000, Mugabe yongeye kuvugwa cyane nyuma yo kwirukana no kwambura ibikingi abazungu b'Abongereza babaga muri Zimbabwe, avuga ko leta y'Ubwongereza yanze imishyikirano no kwishyura ikiru kubirabura yari yarakandamije. Zimbabwe yakomeje kugira ibibazo by'ubukungu bikabije, ahanini bivuye ku itagaciro ry'ifaranga ryayo, icyorezo cya SIDA ndetse n'ubuyobozi budahamye. Mu mwaka w'2008, Mugabe yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu na mukeba we Morgan Tsvangirai, ariko yanga kurekura ubutegetsi binatera imvururu zahitanye batari bake. Mu mwaka w'2013 kandi Mugabe yongeye gutorerwa kuyobora Zimbabwe, amatora yavuzwemo uburiganya bukomeye. Kugeza ubu uyu mukambwe w'imyaka 93 y'amavuko yaniteguraga kuzongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha. Mu ijoro ryakeye ku rubuga rwe rwa Twitter, Mugabe yahumurije Abanyazimbabwe anahakana ibivugwa ko yahiritswe ku butegetsi, akomeza basaba gukomeza kwita ku buzima bwabo ndetse no kwikemurira ibibazo byabo.
Iyo nkuru rero nyine twari twabagejejeho mu minsi ishize, none rero nkuko mu byumva byose byahindutse, niko ediwe byahindutse gute, abaturage babyakiriye gute ko Robert Mugabe yarari no mu biganiro n'uwo yirukanye ku mwanya wa Vice Perezida wa mbere Mnangagwa, niko abasirikare batangaje ibyo byose bimeze bite, ese urwandiko rwo rwe?
Thomas, amakuru arimo kutugeraho nk'uko bivuze, amakuru aragenda yiruka cyane. Mukanya Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Zimbabwe ariwe Jacob Mudenda yabwiye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko yakiye urwandiko rwanditswe na Perezida Robert Mugabe. Muri urwo rwandiko Perezida Mugabe aragira ati, jewe Robert Gabriel Mugabe nkurikije ingingo ya 96 y'Itegeko Nshinga mvuye ku butegetsi kandi guhera neguye ku butegetsi kandi guhera akakanya. Ni ukuvuga ko ubu ngubu bagiye kujya mu nzira zo gushakisha uza kuyobora igihugu mu gihe cy'agateganyo.
Ni vice president
kandi muri iki gihe asa nkaho utarariho,
kuko burya ni babiri. Uwa mbere niwe birukanye Mnangagwa,
ariwe Emmerson Mnangagwa, ari nawe wabaye imbarutso y'ibibazo kuko abantu benshi niwe babonaga ko ariwe uzasimbura Mugabe, ariko nyuma amaze kwirukanwa abantu babona ko Mugabe ashaka guha ubutegetsi umugore we. Ibyo rero nibyo byabaye intandaro y'ibibazo byose. Emmerson Mnangagwa yahise ahungira mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Amakuru yatugeragaho nuko ku munsi w'ejo yavuganye na Robert Mugabe, ndetse amubwira ko nta kindi amukeneyeho usibye kwegura, hanyuma igihugu gigatangira ubundi buzima bushya. Abaturage babyakiriye neza ku mateleviziyo atandukanye, urabona ko bari mu byishimo. N'amateka arangiye ya Mugabe nyuma y'imyaka 37 yose ategeka kiriya gihugu, nta wundi muperezida bigeze bagira.
Ndagushimiye Edi Rwema. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Leta irasaba amadolari miliyoni 380 yo gufasha abantu aho nikora ibihumbi 70 mu gihe cy'imyaka 5 iza. Muri urwo rwego umushikiranganje ajejwe gushigikirana Martin Ibyahandi uyu munsi yahuye Ibujumbura n'abafatanyabikorwa ba leta nka PNUD, HCR, amadini na Croix Rouge kugira ngo barebere hamwe uwo mugambi. Ni inkuru ya Eloge Willy Kaneza Ibujumbura.
Imigwi yabo bantu aho nikora yabonywe n'ubushikiranganje bugerwa gushikirana n'abarundi bahungutse abahungiye mu gihugu hagati bakiri mu makambi y'impunzi kuva mu 1993, abahoze ku rugamba, abagendana ubumuga, abapfakazi, imfuvyi, abagwaye indwara zidakira batishoboye, abatwa, abanyamwema, hamwe n'abahuye n'imyuzura n'uzuba n'izindi mpanuka. mukingo cy'imyaka 5 imbere leta ishaka gufasha abo bantu ku buryo hatanu umwe yorenganywa cyangwa ngo yirengagizwe muri iyo ntumbero mushyanganje hajerwe gushyikirana Martin Izabandi ari kumwe n'igisata cyawo ni cyita iterambere PNUD yakoranije abafasha harimo Israel gita impunzi ishyira hamwe kwa huje ritabari mbabare OYM ije rwibazo vyabimukira abaserukira amashengero n'ubundi bushyanganje butandukanye umushyanganje ni Izabandi yatubwira abarundi berekewe n'umugambo ko bangana
hariho abari barahungutse arazi ku burundi bwahungiye abantu benshi cyane gushika mu 2013 turagereranya turana nkaha nk'abantu babashika nk'ibihumbi nka 70 bose bari hamwe bose abonewe tubona iko akeneye byihuta no kubakura hamwe bari bari ukabashira mu mugwi w'abantu bakaba mu buzima busanzwe ateze ingorane bafise hajya n'umuntu ashaka kuza afise n'ubutunzi n'ibindi mubasagara keneye gusuza mu buzima busanzwe kubwa muri vya bindi bijanye nuko abanyeneza nabandi ashobora kwisanzura n'isu turabiharura ariko ivyo bigenda birahindagurika kuko nkiba nkabahuye n'ivyinyozurira hari igihe uno munsi usanga warufise 5,000 ejo ugasanga babaye 8,000 bose basanga abantu bahuye n'ingorane zingana
kubwirizwa ngo abane zikurweho hakenewe amadolari y'abanyamerika atari munsi y'180,000
Rero byo bisira kandi ubujyo bwinshi cyane usanga leta cyironga ariko kandi kugira ngo ugasanga nubwo buryo niyo bubonetse ko barasabagira kwa kugira rero turabiye hamwe twereke abasanzwe bafasha igihugu yuko hariho intumbero twihaye nubwo bizotwara nka hafi imiliyoni 380 zirenga z'amadola ku myaka tukoba ko ari 5 yari inama ikomeye cyane n'amihambaye ariko yari intango kuko cyatugiye ndakuza turavugana n'umwari wewe cyane cyane yuko mwisha mpuza makungu oni ngambuye ko ategura imigambi bazokorera ko mu myaka igiye kuza
nabagira umushikanganje niza abandi niba yizeye kwa amafaranga azoboneka mu gihe akenewe abafasha Burundi barakuye makarenge
twego dusa dukorana cyane nisha mpuza makungu ni bandi ni za Bank Mondial ni leta ni ifite uruhara runini cyane iga ni bitwe turabikora kwa kugira kutureka intombero gusa hanyuma azabona yabatere twe turizera neza yuko amafaranga azoneka mu kurega zorenga kuko basanzwe ariko barabikora basanzwe ubushyiranganje butandukanye buri ko burakora mbwa ni byiza yuko uvuga kuko nyuma y'iki iyi strategy n'uyu mugambi w'intombero twihaye tuzatwica tukarati cyagikorwa twagiteje hehe yose bwishi cyane uri kuragiranya kuko bwishi ko burakobwa n'abanyagihugu hariya hasi bari ko barafashanya
amatohoza yakozwe n'ikigaga cyitaho buri minsi n'ubworozi FIDA yerekana ko abarundi ndwi kuri 10 babayeho munsi y'urugero mfatiro rw'ubukene urwo rugero ufatiye ku nsiguro y'ibanki y'isi yose no kuvuga ko badashobora kuronka idolari rimwe ry'abanyamerika ku munsi igisata cyawo ni cyita iterambere na CHOP NUD mu byigwa cyakoze mu bihugu 188 Burundi buza mu kibanza cy'ijana na 184 hafatiwe ku iterambere ry'umunyagihugu hamwe n'imibereho yiwe kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta ifatikanije n'ibanki y'isi yose hatangujwe umugambi wo gufasha imiryango 248 mu ntara zine ikenye kurusha iyindi mu Burundi mu kiringo cy'amezi 30 umwe wose uzoronswa amafaranga y'amarundi 200,000 uko kwezi gutashe Eloje ulika neza Bujumbura irujya Amerika.
Eloje urakoze noneho reka Evariste Nzikobanya nka akwakire kuri iki kibazo cy'imiryango irenga 40 yo mu gasenye muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rural. Iyi miryango re yari imwe mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka noneho uyu munsi bazindukira nanone ku biro by'umushikiranganje w'ibidukikije barasaba rero kwishyurwa amafaranga y'amasambu yabo azubakwamo ingoro nshya y'umukuru w'igihugu Evariste
Kunjuro igira 10 abanyagihugu bimuwe mu gasenyi ahariko bakukirimba cy'umukuru w'igihugu bavuga ko bazindukiye kuri uno wa kabiri imbere y'ibiro by'umushikiranganje w'ibidukikije bavuga ko baje kwishuza umuhango umushikiranganje w'ibidukikije yari yabahaye kubijanye n'umuzibukiro bano bakenyezi ni bamwe mu banyagasenyi bavuga ko barengewe n'amasango bamaze guhabwa amasa gahera mu nzira
twe umushikiranganje haraciye igihe cy'indwi zibiri zirenga yaravugiye ku radio aravuga ati iki kibazo cy'abanyagasenyi babomorewe amazu ntandwi cyangwa indwi zibiri zizohera kidatorewe umuti we haje kwishuza kugira ngo atubwire aho bigeze uko biri kose twaje tuje no munsi nta utaha tuguma ngaha gushika igihe ikibazo cyacu kizotorega umuti niho tuzova ngaha twaje kwishuza kuko umushikira nganje ku radio yaravuze yuko mu ndwi zibiri umuzibukiro wacu uzoba wabonetse yaranavuze ko amahera yacu bariko barayaharura muri finance rero izo ndwi zibiri zaraheze nta gishasha
eka ni mvugo zitandukanye kuri dossier yabo ijanye n'imizibukiro bavuga ko zitabahumuriza bakabona ko atakindi zigamije atari ukubasamaza uno mugabo ni wasamburi w'inzu atakambira umushikiranganje w'ubutungane bamwe babwiwe ko ari wafise ico kibazo mu minwe kukidadanura
twebwe rero turasaba n'ukuri umushikiranganje w'ubutungane nawe nyene aratwumva arumva amaburugo yacu vy'ukuri nimba ari bo yoba ari intambamye muri iki kibazo adufashe vy'ukuri akora ivyo ategereza gukora kugira ikibazo cacu kive mu nzira hanyuma ubushikiranganje bw'ibidukikije budutunganirize mu gihe ubushikiranganje bw'ubutungane bwoba bwagize ico bubivuga ko mwo mutubariza rero nyakuba umushikiranganje w'ubutungane nawe akagira icyo afashije kugira idosiye yacu by'ukuri ive mu nzira
ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikiranganje w'ubutungane kuri telefone kugira agire icyo avuze kuri iyo dosiye iramukena abo banyagasenyi babwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kuguma imbere y'ibiro by'umushikiranganje w'ibidukikije kuva kuri uno wa kabiri gushika baronkejwe ibyo barekurirwa n'amategeko basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kugira ico afashije kugira barenganurwe
isanzwe nta cyizere tubona kuko uko tuje baratwizeza mu nyuma tugasanga byahindutse ahubwo byasubiye itoto uko twabiziga tugasanga siko bikimeze bitera bihindagurika gushika ku isaha nta cyizere dufise gushika ku isaha ntituzaho biri ntituzaho bihagaze mbere twagomba dusabe n'ukuri kandi twinginga dusubire dutakambira umukuru w'igihugu n'ukuri atugirire impuhwe azirikane ku buzima tubayemo kandi ndazi ko atahura neza umubabaro dufise kuba turiko turatura mu igihugu cacu c'amavukiro tukaba turiko turacangaramwo n'abana tutagira iyo tuja n'iyo tuva n'ukuri nadutabariye adusabire badutunganirize kuko niwe ashoboye kuvuga ijyanyuma
uruhigi rwahavuye ruhindukira inyuma y'umutaga w'uno wa kabiri abanyagasenyi basabwe gukinjura imbere y'ubushikiranganje bw'ibidukikije atari uko baca bafatwa nk'abagumutse baca basubira iyo baje bava babwiye ijwi rya Amerika ko intumwa y'umushikiranganje yabasabye gukinjura yababwiye ko ikibazo cyabo kikiri ko kirigwa kandi hari abari mu gutangura gutunganirizwa naho batashe babwiye ijwi rya Amerika ko bagiye gusubira kwitura umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana iyo miryango 42 isaba imizibukiro 20 niyabomoriwe amazu yindi 20 isaba indishi ku maparasera yayo iyo miryango ikamenyesha ko ikeneye umuzibukiro ungana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 100 mu mafaranga y'amarundi Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze ibigano by'abarundi ibigano bya politiki bizasubukurwa mu cyumweru gitaha arusha muri Tanzania niyo yari insanganyamatsiko y'ikiganiro muri isanga cyo mu mwanya uheze mugenzi wacu Frederic Nkundikishe yaganiriye na babiri mu rwaruka rw'abarundi Amilcar Rujumeko na Lionel Ndayizeye n'umuyobozi w'ishyirahamwe Cyril ryihaye umugambi wo gufasha mu gutorera inyishu amatati Deo Hakizimana. Hakizimana aratangira avuga intambamyi zituma abanyapolitiki bananirwa kumvikana.
Ibyo bintu uvuze uti nakora bicyushye se wabivuze yuko ibiganiro bigiza kusoma ibyanyuma hanyuma kandi watwibukije yuko hari umwaka umwe ngo nta kikakanja kandi ingorane yo kumvikana. Ariko bwanje kubera amakuru hoza kubera n'ibyo tumaze gushika ko mu ishyirahamwe ryacu kubivuze tumaze imyaka ingana 20 dukurikirana hafi ibibazo by'Uburundi dukurikirana cyane cyane n'inkurikizi y'ibyo bibazo kuri politiki y'igihugu mu makungu no mu karere gihugurikiyemo hari ikintu kimwe nifuza ko bose babanza bagategera kubona bavuga ati ibiganiro ni bya nyuma igomba gusigura yuko abari muri byo ariko barabikora tuvuge n'ababafashe mu mugongo urabona yuko atakamara kukubandanya kubera nacyo byo bihinduka ikindi nacyo wari uvuze uti bari bamaze umwaka cyagikakaza nta gikakaza nyine kubera biragaragara yuko mbengo hari ikintu kitumvikana mu ngorane Uburundi bufise icyo kitumvikana tube twagitohoje kandi nugundiye mumpa umwanya genu yabwira mu nshamake mugabo murantu ngashinze
ahubwo gusa abatumiwe nibarabe umutima gatwayeyo niho mutima wo kwiyumvira amaposte politike cyane ibyo navuga ibyo bya politike ariko biyumvire barari mu karere aho ibindi bihugu biriko birajya naho biriko birashika biyumvire bagira isoni natwe ngaho mu Burundi biyumvire ko ibintu bishobora gutera benshi ibibazo kugira ngo bishobore gushika natwe ahantu ku iterambere rirama no kumwumvikana kuri politike navuga politike irimo demokarasi navuga politike nziza cyane ihuje ko na bose abantu bose bagahigana bakumva yuko babaye mu gihugu ndetse ari abarundi atabu
Amilcar Yomeko urunani ya senarede nk'uko mwabyumvise kuko aratangaje ko rutazokwitaba ibyo biganiro ariko hari imigambwe ihurikiye muri urwo runani izohava itaba ibyo biganiro aho twavuga nk'umugambwe ipona ibyo ntibishobora gutera indyane muri urwo runani
biramaze kuboneka nibaza ko atari ubwa mbere bizoba bishitse kuko naho naheruka niko byagenze umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi buri Burundi hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu bari bitavye ariko twarabonye mu nyuma iyo migambwe nta ngaruka byabaye muri Senarede uretse ko hari igihe nimba nkihenze umukuru wawo ari wo wahoza ari icegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bambiga inyumvire niwe yafatiwe ibihano mugabe iyo migambwe ntiyigeze ihagarikwa ntiyigeze ikugwa muri ugo runani babandanije bakorana inzego nyobozi za Senarede harimo muri directoire cyo bita directoire harimo harimo umugambi Frodebu sibona unye sinzi gashobora guhinduka nta ubizi yuko ugo runani Senarede rushobora gufata ibihano kuri iyo migambwe n'ubwo ibihano gufatira ingingo iyo migambwe izoba yitabye kandi mu runani Senarede bari bapfunditse yuko itokwitaba mugabo umwe wese arafise isigura atanga mu kwitaba cyangwa mu kutitaba umuntu arashobora kuzemera nkuko adashobora kuzemera abo mu runani Senarede nkuko nabivuze turahurije kuri ico kintu ati dushobora kwemera kwitaba batadutumiye ka bwa Senarede batadutumiye nk'abantu nk'uruhande rufise amatati muri ibintu byo mu Burundi
ati tegome Lionel ndayizeye izo ngorane z'ubutumire zadutse ibiganiro bitaratangura ntizishobora kugira ingaruka ku kuntu ibiganiro bizogenda
njyewe uko ndabibona niko abantu bose babivuga uko abantu bose babyumvira by'ukuri iyo bagutumirwa ka Senarede cyangwa iyo bagutumirwa icyo navuga ugasanga umuntu aratumiwe ono de kalite d'invité personnel ibyo ni ibintu bibaho by'ukuri ibyo bijya bica bitera ingorane mu gihugu bijya bica biterana ingorane byotuma abantu batitera ibiganiro by'ukuri kuko murabona ubu deja mu Burundi hari impande zibiri nubwo ariko Senarede ntiyurikiyemo imigambwe yose itavuganye na leta by'ukuri
reka icyo kibazo tukibaze umushinga ntahede Hakizimana reka yanonosoye ibya kahise akaba ari n'umumenyeshamakuru akaba ari n'umuhinga mu byerekeye gutatura amatati umushinga ntahede Hakizimana nk'uko babivuze mu ntango izo biganiro nk'uko umuhuza yabivuze bishobora kuba ari bya nyuma mwavuze ko ashobora kugira ngo yananiwe cyanke abona ko atawizoja niko mwavuze ikintu kimeze nk'intambamye gituma abarundi badashaka gufunika amasezerano ni kihe mu majambo make cyane
mu majambo make twe tuvuga yuko hari ingorane zarengwa bose baba bakiruhande bivuga yuko hatari ugushaka hagati mu gihugu dialogue barondera ishobora gushika ko ishobora no kuba mugabo kandi kigoye ni uko kuganira tubiza kuzobandanya kuko dialogue kandi mu buryo bwayikira kandi urazi kandi twaciye birekana yuko dialogue zo kubibandanya ko bizomera ko ariko uye inzitizi mbona umuntu uriho ihagaze cyane cyane kuri ibyo bita rapport de force politique muri politiki rero abarwana batanganya inguvu ni ngombwa hariho ubutsinda ubundi uwo bashaka akanamubyinda mugabo rero iyo bose barondera amahoro barashobora kurondera aho bahurira bakaganira ariko imbere y'uko baganira baza kumvikana icyo baganira
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiruru cyari gice cy'ikiganiro muri isanga cyatambutse mu kanya mushobora no kuzagikurikirana none ejo ku maradio yanyu saa 12 mu gitondo inkuru rero ikomeye nuko president wa Zimbabwe Robert Mugabe amaze kwegura ku buryo butunguranye inteko ishinga amategeko yari yatangiye imirimo yo kumukura ku butegetsi ikurikije itegeko nshinga mu byo ruba muregaga harimo yuko yashakaga gushyira imbere umugore we maze rero murakarama mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza.